Indundi Kultur, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Utuma majoba shikira ni Kofi urivye rubera intwari ndabaramukije mwebwe mwese mwahise mukurikira ibiganiro byacu ndabahanikaze muri ano makuru hano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru byagize. Imigambwe itanu iherutse kwandikira umukuru w'igihugu himusaba inzira y'ibiganiro mwitegurwa ry'amatora yimirije ivuga ko himaze kuronka umuhango wo kumvirizwa iyo migambwe igaragaza umwizero kubizokurikira. Ubwo rw'inama nshingamateka mu Burundi rusaba ko indege bita Fly Dubai yahora ifasha kunguruza ingenzi hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu haheze igihe idakora yugaruka kuko ubu ingendo hagati y'aya maleta abiri zitoroshe ku bwabo batowe n'abanyagihugu. Leta y'u Burundi itanga za ko higugwa ry'umwimbu ku ntete z'ibigori zegeranijwe n'ikigo c'igihugu Anagesa rigiye gutangura kuva kuwa 25 kuno kwezi kwa Rusama. Ikiro c'intete zumye kibirizwa kutaja munsi y'igihumbi n'amajanindwi. Twabateguriye n'inkuru y'amagara y'abantu nk'uko mubimenyereye iminsi yose ya kabiri n'umunsi tuvuga ubuvuzi ku bumuga bufatira mu bihimba byirondoka ku bantu b'abagabo. Idonido ni mukanya
Radio Indundi Culture.
Dasubiye kubaramutsa imigambwe itanu iherutse guha urwandiko umukuru w'igihugu imusaba ibiganiro mu itegurwa ry'amatora yimirije mu Burundi ivuga ko imaze kuvyemererwa. Isango ryo kumvirizwa yahawe ni ku munsi wa gatanu w'inundwi. Olivier Nkurunziza avuga ku izina ry'iyo migambwe ibyo byita intambwe ishimishije mu ntumbero y'itegurwa ry'amatora meza icagaruka kari kontu gusubiramo amakosa hamenyesha ko yabaye mu matora yaheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Olivier Nkurunziza:
twandikiye nyandicobahira umukuru w'igihugu kandi turamaze no kuronka ubwo butumire budutumira ko ku munsi wa gatanu tuzoganira. Ni ibintu rero byiza cyane ko abantu baganira ibibazo bafise, ibibazo bihanze igihugu, ibibazo bihanze Abarundi, cyane cyane mw'ibi by'integuro y'amatora. Twebwe nta munsi n'umwe ahantu hari ikiganiro dushobora guhara kugira ngo duterere, kugira ngo by'ukuri ivyo tuvuga, ivyo dusaba, umwe wese ashikirize icyumviro ciwe, uwundi asikirize icyumviro ciwe, maze inama n'ingingo aba ari vyo vyama biganza mu gihugu c'u Burundi. Igihe cose twobona ko mu Burundi ikirere cotuma haba ihiganwa ryiza ataguhezanya yatagu kurenganya abantu ngo bimbere nk'uko amatora yo mu 2025 yabaye, atacobuza abantu bahiganwa kuko yaba mu migambwe turimwo turafise abashinga nahe abapfasoni b'incabwenge, turafise imigambi ishobora gutorera inyishu ibibazo by'u Burundi, iby'ubushomeri n'ibindi bibuze, ibitoro n'ibindi bibazo bihanze Abarundi bariho. Ariko ikibuze ngaha mu Burundi no munsi nikibuze ni aboshobora gutegura amatora neza akabamwe umuco, ivyo batoye bikamenyekana neza. Ivyo nivyo dusaba. Ivyo bibaye iganwa mu Burundi ryoba cyo kwerekana uwotsinda cyangwa utotsinda.
Mu bijanye n'ubutungane bunywanisha ubuserukizi bw'idini ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi mu Burundi bugaragaza impungenge ku ngingo zimwe zimwe zimaze iminsi zifatwa n'umugwi CVR ujejwe kurondera ukuri hamwe no kunywanisha. Ibi ni bimwe mu byagarutswe ko kuri uyu wa kabiri hasozegwa ibiganiro byahuza uwo mugwi n'ubuserukizi bw'iryo dini kuva kuri uyu wa mbere, amakenga y'iryo dini hagafatirwa ku kungene aba n'abandi bakiriza ingingo ziriko zirafa fatwa. Ariko umugwi CVR wibukije ko atayindi ntumbero ufise atari kunywana nyako hagati y'abarundi nyuma y'amagumi igihugu caciyemwo. Ibi tubibaza Anicet Ntanguvu ni mugenzi wacu akorera igitega.
Bamwe mu ndongozi z'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi batuye ibibazo abagize umugwi w'igihugu ujejwe kuvuga n'ukuri no kunywanisha abarundi CVR bijanye n'ibisigarira by'amagufa y'abahitanywe n'ubwicanyi mu magume yaranze u Burundi bamaze gutorokanya ico bazo yakoza ko amatungo yabishwe harimwo imodoka n'amafaranga bari bafise mu mabanki bazo yasubizwa ata nyungu n'ibindi. Petero Caraville ndayicariye arongoye umugwi CVR avuga ko inzu n'itongo ari vyo ntakogwa ko kandi ingingo uyu mugwi CVR ufata ari mu ntumbero y'ugusanasana no kunywanisha abo vyega. Kubisigarira byabishwe harimwo amagufa, Musenyeri Emeki Mararungu icegera c'uburongo CVR Kayiranga yashikirije ko icihutirwa muri iki gihe ari ukubishingura ibindi bikogwa ari byo muri kazoza. Shimira Imana Dieudonné ahagarariye imbere y'amategeko ishengero ry'Abadivantisti b'umunsi w'indwi mu Burundi yerekanye impungenge avuga ko abantu batandukanye batavuga neza uyu mugwi CVR hamwe n'ingingo w'umugwi ugenda ufata nubwo yashimye ko uyu mugwi uri gukora ibintu byiza. Icegera cy'urongoye umugwi CVR Senyeri Aime Kimararungu yishuye avuga ko ibituma uyu mugwi utavugwa neza bituruka ku bantu bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye bafise kandi ubwoba no gushigikirana mu makosa. Yongeye ko abatazi ntibatahure ibikorwa by'uyu mugwi CVR hamwe n'abandi babitumwa n'ivyo za politike. Amenyesha ko umugwi CVR uri muri ico gikorwa cyo kuvugana ukuri ku mabi yabaye mu Burundi. Abakiri bato bazohore bavuga bati harabaye ntirikabe aca atomora ko uyu mugwi CVR ugiye guhura n'ayandi mashengero. Anise Ntanguvi Gitega, Radio Indundi Kituro.
Leta y'Uburundi itangaza ko igiye gutangura kugura umwimbu w'intete z'ibigori kubarimyi kuva kwa 25 za kuno kwezi kwa Rusama. Igiciro ku kilo kimwe kizuba hari 170,000 mu mafaranga y'amarundi. Umushikiranganje mu byajejwe harimo ubudandaji anavuga ko n'abadandaza babishoboye bafise uburenganzira bwo kugura uwo mwimbu kubarimyi ariko batagiye munsi y'ico giciro ca leta. Umushikiranganje Hassan Kibeya nahamagarira abarimyi gushora ibigori byumye neza byanikiranywe isuku kandi bitavanze.
Ingingo rero ije gukingira no kuramira umurimyi ramaze igihe aronka inyungu nke. Abazofatwa bariko bagura umwimbu munsi y'ico giciro bazohanwa bimwe bikomeye. Abipfuza gushora ibigori hanze y'igihugu basabwe kuzobanza kwimenyekanisha mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji baciye kigo anajisa kugira ngo boroherezwe mu kuronswa uburenganzira bwo kubisokana imbibe z'igihugu. Ubushikiranganje buboneyeho gusaba bajejwe intwaro n'umutekano kuzofasha gukurikirana ico gikorwa. Ubushikiranganje buramenyesha ko bubicishije mu kigo anajisa ugiye kugura umwimbu w'umusesekara w'ibigori by'abarimyi guhera ku igenekerezo rya 25 Rusama uyu mwaka w'2026 ku giciro cy'amafaranga $1,700 ku kilo. Ku bw'ivyo abene gihugu batumiriwe gushora ibigori byumye neza, ibigori bigosoye neza, ibigori bitavanze, ibigori byanikiranywe isuku. Abarimyi bose bazoshora ibigori basabwa gusuzuma neza amakonti yabo yo mu mabanki imbere yo gushora ibyo bigori kugira ngo ntihaze hasubire kwibonekeza utunenge iyo hageze kubariha. Abatanze amanumero ya numikashe atabanditse ko canke amanumero ya konti atariyo nkuko byibonekeje mu isekeza ryo kugura ibigori riherutse. Ubushikiranganje buributsa rero abenegihugu birinda abadandaza bamwe bamwe bikika mu kiza mu kugurira umwimbo abenegihugu giciro cy'intica ntikize.
Mu bijanye n'amagara y'abantu kuri uyu wa kabiri hatangujwe isekeza ryo gusuzuma hamwe no kuvura indwara y'agaharage, indwara ifata amaso ibyo bita cataracte mu rurimi rw'igifaransa aho ni bitaro byitiriwe umwami Karoli Bujumbura. Iryo sekeza rizobandanye gushika kwa 15 Ruheshi uyu mwaka. Muganga Vianney Ndayishimiye arongoye ibyo bitaro avuga ko iyo ndwara yibonekeza mu bagwayi bakira kuri ibyo bitaro ari naco gituma hiyumviriwe iryo sekeza kugira ngo abagwayi bagwiriyemo abariko barashika mu zabukuru hari nabo babangamirwa n'iyo ndwara bashobore kwakirwa ari benshi. Umuganga yamarabona ko isekeza nkiri rikwiye no gutunganywa mu zindi ntara kuko hari abo kubwiwe badashobora gushika Bujumbura. Tumukurikire.
Isekeza ryerekeye kubaga indwara y'agaharage ku bantu bayigwaye. Iryo sekeza rero ritangurana no kubanza kuraba ko abo bantu bayigwaye by'ukuri, kuko umuntu wese wumva ingorane y'ijisho hari igihe kataba ari ako gaharage. Hanyuma rero tubanje kuraba ko ari kagwaye tukazoheza bakakabaga, tuzoheza tuvura abantu bayigwaye ku buntu mbere no kumukubasuzuma tukora ku buntu. Indwara y'agaharage irahari cyane cyane mu bantu bariko barakura kubera ari indwara iza kebuke. Abantu hari igihe badashoboka bamenya neza ko ari indwara, agihe avuga ati n'ubukuzi mukabo ingwara irahari yo rero ubugize ati jewe numva mbona ntakibonaho naho rangeza cyane cyane kubona kure ngaha nta biharuro nyezina no tanga mukabo mu gisata kije kuvura ingwara ya maso barazitora twiyumvirise kezare kwera tubona hariho abantu bagoma batora ingwara gacha twiyumvira tutegize sekeza koshikira benshi bashoboka mu mwanya muto ingwara hanini karira abantu bari ko barakura naho nyine hariho nabayivukana turavye mu gihugu hagati naho izo ngwara zirahari kotekanya irindi sekeza yo kuja gufasha ufutso yaga nabo nibamara gushika kuko nivyumvikana biyunguruza harike bitoroha cyangwa ugasanga umuntu tundi tudukenewe two gufungura n'iki ntabitekanije ugasanga sekeza riramucitse gashobora rero kuzotekanya ikindi gihe.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture turabandanya nano makuru we w'inamashinga mateka mu Burundi rurasaba ko kugaruka indege yunguruza ingenzi hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gihe inamashinga mateka yariramutse yiga integuro z'amabwirizwa abiri yerekeye gufashanya hagati y'ibi bihugu bibiri abo baserukira abanyagihugu basiguye ko ingendo hagati y'aya maleta abiri ubuzitacoroshe kuko indege y'ishirahamwe bita Fly Dubai itagikora. Umushikiranganji w'u Burundi hajeje imigenderanire n'andi makungu Edouard Bizimana yari umutumire mu namashinga amateka yahumurije ariko ko hari umugwiza atunga yemeye kuzana indege hizojira kufasha mu ngendo hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu atahirinze guca Odiro Nkejimana.
Umwe mu basaba ko huboneka indege zikora ingendo hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu atagira hagarara mu gihe kuri uyu wa kabiri izo nteguro z'amategeko zibiri zijyanye no gukuraho kuri hakabiri amakori niyo gukingira abakozi hagati y'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'umushinga amateka ameri inkuru nziza abaza kunyuma ayo masezerano hazoboneka indege igira urugendo hagati y'ibyo bihugu bibiri atayihagaze.
Harahoze indege yitwa Fly Dubai yahora za direct iva Dubai za hano i Bujumbura ariko iyo ndege uno munsi ntikiza mu Burundi. Nagomba mbaze mbega ko yari yarahagaze tworonka umwizero yuko yogaruka.
Ikibazo nkica gisangiye na Gerard Daniel Ndabira barongoye inamashinga mateka asigura ko ingendo hagati y'ibyo bihugu bibiri ziruhisha kubera indege zigenda zirahagarara.
Iyo tugiye mu bihugu bimwe bimwe cyane cyane yo za Emirati Arabi ni dukora amakorosi menshi cyane kandi turaruha cyane rero botworohereza koko mu masezerano ikibakaraba ingene coja mu ngira nubwo byitwa yuko turi bake ntituri bake cyane kandi ubu turiko turamenyera kuza kurondera ibyo dutunga hanze nubwo bokwaza ko turi bake bosanga tutari bake hari habagenzi bano muri Kongo bashaka kuza baza gufatira indege hano uvira n'umuji nabukavu bose boza bashaka guca hano nabo bagafatira iyo ndege hano kugira ngo bageni Dubai. Turibaza rero yuko aha byoshobora kudufasha cyane.
Umushikiranganje ajejwe iby'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu Edouard Bizimana asigura ko indege Fly Dubai yaho igira ugo rugendo idahagaze yabihagaritse kubera yaronka bitwara bake ariko agahumuriza ko ari umugwiza atunga yimirije kuzana indege atahandi zohagarara.
Iyo ndege Fly Dubai yarigeze kuba iza mu Burundi mugabo tubajije batubwiye ko hari ikibazo cy'abakiriya bataronka abakiriya benshi. Ubu rero igihe duheruka mu rugendo muri Emirati Arabi ni twarakibajije turababwira tuti noneho ubu abantu baza gukora indi wanyu ni benshi gose indege ziguma zuzuye. Baravuze yuko bagiye kuvyiga kugira ngo iryo shirahamwe rishobore gusubira kuzana indege hano mu Burundi. Narumvise ko hari umuntu umugwiza atunga ariko arategura yitunganya kugira agire indege. Yaravuze ko ariko arayisubirishamo kugira ngo ashiremo ibibanza byinshi indege izoca igira liaison direct y'u Burundi na Emirati Arabi cyangwa na biriya bindi bihugu.
Hamwe mu indege zivuye i Burundi zija muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zihagarara akaba ari Kigali kuwafasha indege ya Rwandair, Nairobi kuwafasha Kenya Airways na Addis Ababa kuwafasha Ethiopian Airlines. Urwo rugendo hagati y'ibyo bihugu bibiri rugashobora gutwara hafi amasaha 10.
Mu bijanye no kunguruza abantu n'ibintu kandi abakora uwo mwuga bakoresheje amakinga n'amapikipiki bakorera hafi ya hari soko ya Kinama mu rwako bw'igisagara ca Bujumbura iheruka gusha basaba ko ibikorwa byo kwisanura byo nyaruka kuko batanguye kuja barakora bahomba. Bamwe mu baganiriye na Radio Indundi Culture bavuga ko nkuwahora haronka inyungu y'amafaranga 30,000 by'amarundi ku munsi badashobora gushikana n'ibihumbi 20,000 ni mu gihe ishira hamwe ya Jiko riri mu yubwishingizi mu Burundi ariyo ryonyine rimaze kuvuga ibijanye n'isanurwa y'iyo soko yahitanywe n'umuriro. Diodone niyo yanzigamiye.
Aha turi ku isoko ya Kinama haheze iminsi ya babitanihiye aha inyuma y'igyosha ibibanza byajayo byaciye bizibigwa atavyuma byo kuyinguruza bikijayo nk'amakinga n'amapikipigu jikubu bihagarara kutubarabara turi hafi iyo soko bamwe mu babigendesha bamenyesha ko inyuma y'iryo sanganya batakiro nkabo bunguruza nk'uko aba bavyigana
ko naronka bakiri itaraje sekonda barogo ko kubuje naho rakora hanyene hafi isoko y'Kinama bakiye n'abima n'abarose n'abashitse ubudatsi niko no mara amashabiri ngahandi ko ndarondera mukiye hari giye hera nkaramuro
nkabana bahora baza kugusimiraho kwa duparika hajya ubu yahiye ntase yakuza cyane na gusimira mu isoko kisanga rero agera hagaze amasaha bintu se n'umuntu twa
uyu we avuga ko agize imana karonka bo yunguruza amafaranga uko angana kose bamuhaye afa kuyakira kugira ngo abandanye baho
basumva no ubona arozi kamwe je uri kurakaje bya bamwe niko ndanka ngo mukirengwa mpaye make bisenye mbumurose abe make mugaburo nke basi nayo
Kubera hari amasokasha agateba gusanurwa nk'isoko nkuru ya Bujumbura haheze imyaka irenga 13 itarasanurwa n'izinyaruka gusanurwa nk'isoko ya Kamenge ibikorwa byo kwisanura byamaze umwaka umwe gusa aho yari yahiye muri gitugu tumwaka w'2020 abanyagihugu basaba ko ibikorwa byo gusanura niyo soko ya Kinama ko byo kwihutishwa kugira ngo abanyagihugu babandanye bahangana n'ubuzima buzimbye bibonekeza mu gihugu muri kino gihe
Agomeye biyungunganya kubera nk'ubu bamwe bashya bahagarara bakabura ubuzima bakora n'ubuzima busanze kugoyagoya gisanga ari ikibazo kininiya cyane
inyuma y'isuzuma ry'ibyahononekare ryakozwe n'ishyirahamwe ry'ubwishingizi AGCO risanzwe rikurikirana iby'iyo soko ryemeje kwigiye vuba gusanurwa naho ridatanga ikiringo ibikorwa bizotangurirako rihamagarira abadandaza bari barakingiye ibyabo kwihutira kugitura kugira ngo batunganirizwe abo bunguruza abantu n'ibintu nk'abakoresha amakinga bamenyesha ko nk'uwahora yinjiza amafaranga y'amarundi arenga 30,000 itarasha ubu binjiza yadashike n'20,000
itegeko nshikira nganje ryo mu 1988 rigenga umushahara mfatiro ku bakozi bahembwa ku kwezi mu Burundi rigiye gusubirwamo kugira ngo imishahara ijane n'ibihe abahinga bakoze icigwa kijanye n'umushahara mfatiro babona ko hisunzwe aho ibiciro bigeze mu Burundi ubu umushahara mfatiro hogwizwa na 57 mu nama yo guterera hamwe no kwemeza ico cigwa cakozwe n'abahinga ku mushahara mfatiro yabereye Bujumbura kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'abakozi n'akazi yemeje ko umushahara mfatiro utakijanye n'igihe ari nabyo kubwiwe bituma ubuzima ku bakozi butisununura n'inkuru tubaza Joton Iratuzi
Anatole Nizigimana umuhinga mu vy'amategeko avuga ko gushinga imishahara mfatiro hisunzwe ibiciro hari byo vyiza gusumba ibindi bifatigwako atanga karorero k'ibiciro ku vyankenerwa byo mu mwaka w'igihumbi 1988 gihe hashingwa umushahara fatiro vyigwije ko muri rusangi inshuro 57 n'ibice 17 ubu
muri rusangi icigwa cerekana ko ibiciro vyigwije ko inshuro 57 n'ibice 17 nico gituma umushahara fatirwa ko ubu ari wo 165 bivanye n'ikibanza wo gwizwa n'izo nshuro kugira ngo hashingwe uwo mushahara ikicigwa kibona ko wafatirwa ko
mu gihe haheze imyaka 10 leta itanguye kwiyumvira kuduza uwo mushahara fatiro ariko gushika n'ubu ukaba utarashirwa mu ngiro umuhinga mu vy'ubutunzi inyasanguza nawe ari mu bakozi ivyo vyigwa cabi co mu mwaka w'2022 nico ubu kigishira ku gihe asaba leta ko ivyo vyigwa vyo heba bikaja mu ngiro
kuba muri ngaha n'ishaka rya leta binyemeza ko ibi vyigwa bitazobikwa mu kabati ariko bizotuma hashigwa ko umukono ku itegeko nshikiranganji rishinga umushahara mfatiro ari wo SMIC
Umushikiranganje w'abakozi n'akazi no gutegekaniriza Gabriel Nizigama yugurura ibikorwa byo kwemeza no guterera ico cigwa gisubiwemwo no gutegura itegeko shikiranganje rishinga umushahara fatiro yemeye ko umushahara fatiro wisungwa muri kino gihe utakijanye n'ibihe akavuga ko ivyo bituma umukozi atorohegwa mu buzima mu gihe ibiciro vyaduze akemeza ko leta y'u Burundi igiye kuduza uyu mushahara fatiro kugira ngo abakozi batunganirizwe umushahara fatiro nyezina ukazofundikwa mu bikorwa vy'iyo nama byo kuri uyu wa gatatu
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
wamaze kuvyumva bunaho ni inkuru y'amagara y'abantu nkuko mumenyere imisi yose ya kabiri uno munsi tuvuga ubuvuzi ku muga bufatira mu bihimba byirondoka ku bantu babagabo muganga Gabriel Sinzi nkayo yanonosuye kuvura indwara zifatira muri ibyo bihimba ashigiriza ko muri rusangi ubuvuzi kuri ubwo bumuga buhagarara ku gufata imiti canke hagakubwa umugwayi mu Burundi ariko umuhinganegura ku ubwo buvuzi buzimbye nahamagarira abagwayi kwivuza batarasinzikara ino nkuru y'amagara y'abantu uno munsi twayiteguriwe na Claire ya Kankundi
ubumuga bufata ibihimba byirondoka by'abagabo burashobora kuvugwa nkuko muganga Gabriel Sinzi nkayo agahagarara ubwa mbere kwisuzuma
kango yo kubana baba bafise ubwo bumuga turabanza tukabasuzuma tukabona ubumuga bwaribwo hanyuma tukabona ati ubumuga buri ku rugero uruu tubuhuye no gukugwa ko ahantu turabisigura n'abavyeyi bakabimenya kubera hari usanga abana bategereza ko niburi buri inshuro zibiri tukabakora ubwa mbere tukababwira ati haciye igihe kingana ku amezi atandatu muzogaruka dusubire tubakore ubugira kabiri ari iryo rya nyuma
Sinzi nkayo arashikiriza nuko umugabo nawe ashobora kuvugwa iyo ndwara
ubu bitanye n'abagabo nabo bafise iyo ngorane ya prostate dusanze ari ukuvya imbere bisanzwe atangorane ziratangura gushika urabaha imiti ariho imiti ishobora kubafasha kugira ngo umukoyo usohoke neza atangorane hanyuma imiti isenzwe hariho uburyo bwo kubakora nabone hanyuma bagatora mitende hanyuma dusande naho harimo kanseri ya prostate naho hariho uburyo butari buke dusande dukoresha ari imiti ari gukogwa ibyo byose ari kubivana n'urugezo ibigezeko
nawo mu kuvura iyo ndwara muganga Gabriel Sinzi nkayo amenyesha ko bisaba uburyo butari buke arahamagarira kuvuza umugwayi hakiri kare ya umwana canke ukuze
guteba niko ivyo gukira neza kandi n'ingoga biteba rero umuntu afise ingorane nta kamera ko kuguma muhira ngo bizo kwiheza oya yoca yitura abaganga birazimbye ariko nta kundi ategeza kuvuza abana kugira ngo abana baronke amagara meza nk'abana ababyeyi babo badashoboye kuronka uburyo bw'uko abo bana babo bokorwa bakavugwa neza hakwiye kuboneka abandi bantu bafata mu mugongo ico gikorwa kugira ngo nabo bana bashobore kubaho nk'abandi bana
uwo muganga hari akamatera ababyeyi
nk'abantera mbere n'akamo ku bavyeyi bazoze bararaba abana babo kubera hari ibyo umuntu ashobora kubonesha ijisho atarinze gukoresha ubuhinga buhambaye bakabasuzuma babonye akatagenda neza bakaca bitura abaganga
kandi hari n'igisabo uwo muganga ashikiriza leta
nibaza ko ku myaka izo ziragenda izo ndwara zifata abagabo bana nazo tuzishyira mu ndwara zigoma zisubiriza nibaza mu myaka izoza ko leta izo hafi biraba ikabishyira muri aya maprogramu araba indwara zigoma zisubiriza kubera iyo porogaramu iraba indwara kronike nibaza ko nizo ngwara leta izo hava yumvika zishyira muri uwo muganga
ubwo bumuga bufatira mu bihimba vyirondoka vy'abagabo butavuwe neza ushobora gutuma ubu bufise ashobora gupfa mu gihe umwana ashobora kubuvukana hari ubushobora kwibonekeza ku muntu w'umugabo akuze afise imyaka kuva kuri 40 n'irenga nk'uko uwo muganga avyemeza
Claire ya Kankundiye nti naho duciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza ndashimiye kandi na Kofi Olivier Intwari niwe yari kwatuma amajwi abashikira twese tubivujije kugira ibihe byiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana